Iyi mwumve ni radio ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika isaniranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi ni wavanye ikiganiro muri isanga ku munsi wa kabiri tuganira ku buzima amagara ibikogwa iterambere n'ibindi byinshi ijanye no mukenyezi n'umwigeme. Rero mu kurabira hamwe ikibazo kimaze iminsi kivugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi cerekeye ihiganwa rya Miss Earth 2022 ririko ribera mu gihugu cha Philippines, na cyane cyane inyambaro za bikini zijanye nayo mahiganwa kubigeme. Mu kiganiro muri sanga mukanya muri uno mwanya saa 10 turarabira hamwe rero uko icyo kibazo cifashe mu gihe umwigeme w'umurundi kazi ari muri ayo mahiganwa yavuzwe ko cane ku mbuga ngurukana bumenyi. Uwo rero akaba ari Laure ya Claudine Nzirumbanje. Turaza kubirabira hamwe icyo mubivuga ko turaganira rero na bamwe mu bajejwe gutunganya ibirori by'aba Miss, nabo nyene batubwire uko ayo mahiganwa abatunganyije, kumbure na bimwe mu byo bashikirije ku mbuga ngurukana bumenyi bijanye n'ibyo ubushikiranganji bw'igihugu cy'u Burundi bijejwe ugwaruka mu byo bajejwe bashikirije ku rubuga rwa Twitter. Rero nkuko bisanzwe murungike nimero zanyu ku mbuga yacu ya Twitter, nako ku rubuga rwacu rwa Facebook, aho mushobora gushikiriza ibazo n'ivyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi. Adresi yacu ni radio yacu VOA. Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikije ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise iyo ndirimbo yatwibutsa ko turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga twibutse ko ku munsi wa kabiri yerekeye umwigeme n'umukenyezi tukarabira hamwe ibikorwa byabo, iterambere ryabo, amagara yabo n'ibindi byinshi. Mu Burundi umwigeme Laure ya Claudine Nzirumbanje asanzwe ari mu gihugu cha Philippines mu mahiganwa ya Miss Earth w'2022 yari yamirijwe cyane ku rubuga rwa Twitter n'ubushikiranganji bw'u Burundi bujejwe imigabo n'imigambi y'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko. Mu byo bajejwe hakaba harimo kandi ugwaruka, inkino n'imico kama, aho bwanditse ku rubuga rwa Twitter yago mu rurimi rw'Igifaransa ruti ndabivuge mu Kirundi, bavuga bati turaneguye twivuye inyuma inyifato y'umwigeme yitwa Laure ya Claudine Nzirumbanje yahenye aho ari mu mahiganwa ya Miss Earth muri Philippines, amasanamu yiwe akaba ari ku mbuga ngurukana bumenyi. Eyo bwo bushikiranganji rwo gongera buvuga buti ubushikiranganji ntibumushigikiye mu gihe ariko aratesha agaciro imico n'akaranga k'igihugu cy'u Burundi, rero yagiye kugatwe kiwe kandi akwiye gukosogwa. Rero ugwandiko ku rubuga rwa Twitter ntirukiriho, gwarakuweho n'ubwo bushikiranganji. Twobabwira ko ayo mahiganwa yamba Miss Earth mu gihugu cya Philippines, umwigeme Miss Laure arimwo, akaba ariko arabera mu gisagara cha Manila muri Philippines. Akaba ari amahiganwa yatanguye kuva mu mwaka w'2021 ku itariki 3 z'ukwezi kwa 4 k'uyu mwaka mu mugambi wo guharanira ikingira ry'ibidukikije babicishije mu mahiganwa mpuzamakungu y'aba Miss. Rero bamwe mu basanzwe bari ku mbuga ngurukana bumenyi nkuko mwabigonye cyane cyane mu Barundi ku mbuga za Twitter, Instagram, Facebook n'ahandi barashobye kugira ico bavuze kuri ugo rwandiko rw'ubushikiranganje bw'u Burundi bujejwe mu byo bajejwe harimo ugwaruka inkino n'imico kama barashobye gushikiriza byinshi cyane kuri ugo rwandiko barashikiriza ko babishigikiye canke batabishigikiye ku kuntu umwigeme Loria yari yambaye muri ayo mahiganwa. Rero nicyo tuzakurabira hamwe mu kiganiro muri sangacu uyu munsi. Hama rero mu bo dufise mu batumire bacu turafise abari mu basanzwe bategura ibirori mu gihugu cy'u Burundi harimo n'amahiganwa y'abamis ibirori bikomakomeye bamwe mu baneguye iryo tangazo ry'ubushikiranganje bavuga ko ahubwo bwari bukwiye kumushigikira uwo mwigeme mu bikorwa arimo byo guserukira igihugu mu makungu. Yamara abandi bavuga ko bemeranya n'ubwo bushikiranganje bakavuga ko abakiri bato batari bake bagenda bata imico na karanga k'igihugu. Rero turaza kumviriza impande zose n'impamvu bahagaze aho bahagaze mu byo bashikirije. Umwe mu batumire bacu rero tutarinze kurandira hano umushinga nahe Andre Hakizimana akaba asanzwe ari mu bategura ibirori ibikomakomeye mu gisagara cha Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Turi kumwe ku murongo wa telefone. Umushinga nahe Andre, kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Mahoro cyane oya, ndakura mu kigenda mu kigenda wakunze ibyo bya Amerika bose.
Yego. Mukanya rero tuzaza kuvugana kandi na Madame Jeanne nawe nyine akaba yitwa Hakizimana ariko no babwira ko atacyo bapfana n'umushinga nahe Andre ariko nawe nyine ni Jeanne Hakizimana tuzaza kumuronka mukanya kari imbere azi kutugira nawe nyine uko abibona ibyavuzwe ku mbuga ngurukana bumenye muri iyi minsi yaheze. Jeanne Hakizimana akaba ari umukenyezi w'umurundi kazi aba mu mahanga akaba ari mu ishyirahamwe Burundian Women International bajejwe gukurikiranira canke gushigikira umwigeme n'umukenyezi n'ugwaruka mu bijanye n'imico n'akaranga. Reka kumbure duhere ku mushinga nahe Hakizimana, mushinga nahe Andre ku bibazo bimwe bimwe mbere yuko tuja ku mirongo ya telefone duhe akagiyo n'abanyonyi bishwe rya Amerika nabo nyene bafite byinshi bifuza guterera mu kiganiro. Mushinga nahe Hakizimana, aho muboneye ugwandiko rw'ubushikiranganje buvuga uko bubona ikibazo cerekeye uko umwigeme Loria yari yambaye mu mahiganwa ari karabera muri Manila, turaze mwaragize ico mubivuga ko ku rubuga rwanyu rwa Twitter kandi mukaba muri bamwe mu bategura ibirori mu Burundi, tubwire uko mwavyakiri.
Urakoze cyane Ryan. Kubwanjye ruriya rwandiko rwasohowe n'ubushikiranganje mu gihugu cyacu harimo ibibazo by'ugwaruka, imyino n'imico karama. Biyamiriza umwigeme Loria yari yagiye guserukira u Burundi mu mahiganwa y'isi yose ari kabera mu gisagara cya Manila muri Philippines. Sinabyakiriye nabi kuko kubwira ndi nagira nti nyabuna umwigeme yari akwiye gushyikirwa kuko umwigeme nk'urya ari kugira ngo arinde acika ku rwego nka ruriya ninde ashobora kugenda guserukira igihugu ari umwe. Nuko haba hari utwigoro twinshi aba yagize, haba hari ibintu byinshi aba yasabwe, haba hari ibintu byinshi biba bikenewe yuko atunganya ategekanya. Nibyo bintu byose rero wanashaka gusanga buriya bushikiranganje bwasohoye iryo tangazo rimwiyamiriza atanakimwe bamufashije. Rero biratangaje kubona ingene umuntu kwiyamiriza atigeze na gufasha n'ikintu na kimwe. Akoreyeho n'akantu kiri kandi mvuga nti urwego rw'ubushikiranganje rurakwiye kurengera kwamara gusohora amatangazo yo kwiyamiriza ibintu na biriya nyabuna rukajya mu bikorwa koko byo gufasha urwaruka no gushyigikira urwaruka. Kuko urwaruka rw'u Burundi n'urwaruka rufite imigambi, n'urwaruka rushaka iterambere, n'urwaruka rushaka yuko ibendera ry'u Burundi rihungabana mu makungu, rushaka yuko u Burundi rumenyekana ku isi. Hari utwigoro twinshi urwaruka rw'u Burundi rukora kugira ngo igihugu cyacu kimenyekane neza mu makungu rero uko kumenyekana neza rero bitavana n'umuntu abibona n'ubuhande ari abibonera ko kubwa njye n'uriye yakoze yagiye mu biganiro bisanzwe bifite byatumatijwe n'abantu kandi rikaba rifite ibintu bitunganye n'uriye rero nafite uburenganzira bwo kuvuga bwo kwempoza le règle du jeu n'ibiganwa rero kujya kuntu bamwiyambirije jewe mbona ahubwo twarimo kumuca intege bishobora no guca intege n'abantu n'urundi rwaruka ariko urakora amanitiative yatuma bamenyekana igihugu cyacu kimenyekana
ego wakoze cyane mushinga nahe André kumbure mukanya haraza kuba abaza kuba bafise ibindi byiyumviro kuri ico urashikirije byinshi byerekeye uko kuntu haba hakozwe byinshi kugira ngo umuntu arindashika muri ico gihugu akore ije rika rakora serukira igihugu n'ibindi byinshi ariko kumbuga ngurukana bumenye nkuko wabibonye hari abantu benshi cyane nabo nyine babibona ukundi harimo n'abavyeyi bavuga bati umuco uri kuratituka mbega bimeze gute muri bo umukenyezi Jean Hakizimana ari mu bari mu ishyirahamwe Burundi Women International araza kutubwira mu kanya tumunose ku murongo wa telefone uko abibona kumbure mbere yuko tumuronka ku murongo wa telefone reka tubumvishe audio yashikirije muri zo mbuga ngurukana bumenyi yaduhaye uruhusha rwo kuyikoresha kugira ngo kumbure abandi bumve ico bamwe mu bavyeyi baba mu mahanga biyumvira kuvyo babonye ku mbuga ngurukana bumenyi
ama icyo za gukora mbonye bikubera kugora mu minota ya mbere
kuvuga adutunga mu binga bw'ivyuma tu bashirire ko ayo majwi y'umukenyizi Hakizimana Jean
nakoze bende jambo bango umba gutsatira indafa ikibi gutsatira indafa ikibi none nimba iyi grupe yaba yato hanyuma gifisho
muradutunga kumbure audio n'iziko ziracamo neza izari zo twifuza ariko tuzaza kubumvisha ibyo madame Jean nayo nyine yashikirije hama mbere yuko tubandanya reka kumbure uducire ku mayange uko amahiganwa nka yaba yatunganyijwe mbega bamwe bavuga bati umuco waratitutse umuco ntiwaserukiwe neza wo tubwira nimba mu mahiganwa yaba miss nkayo mwagiye murategura mu gihugu cy'u Burundi tuzi mwaragiye mu bateguye miss Burundi abigeme baba baje bazi neza ivyo bagiye guserukira ico bagiye gukora inyambaro baza kwambara byose uko biza kugenda baba bagiyemo babizi neza kumbure nta kibatungura byose baba babizi uko biza kugenda inyambaro baza baba bafise n'ibindi byinshi
urako bitatse kwita kibazo n'ibyo narashobora kuba mu batunganya igihe n'abandi mu myaka bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi n'ibiri na cumi n'umunani nibyo koko mu gutegura iryo higanwa twaricara nk'umugwi tukiyumvira ku byoranga iryo higanwa tukiyumvira kungera iryo higanwa twaryohora n'icyo tuma iryo higanwa abarundi barihurumbira ariko ihiganwa muri Burundi tuko turitunganya ikintu cya mbere twibanza ko cyangwa gihagarara ko ni uko ari ihiganwa ry'umuco n'akaranga cy'i Burundi nicyo gituma mu higanwa muri Burundi iminsi yose twebwe hageze ko abigeme biyandikisha bazoza mu higanwa tugerageza tukababaza tukababwira tugashyiraho amakriteri ahuye n'abigeme dusanzwe tuzi ingene abarundikazi bameze cyangwa ingene imico n'akaranga by'iwacu bimeze izo kriteri tugiye kuzishyiraho hacyakurikira gutora muri abo benshi baba biyandikishije hacyakurikira gutora abashoboye gushikana navuga amanota meza cyangwa amanota akeneye kugira ngo aguma mu higanwa abo rero nibo duca dutangira gukorana nabo nko mu byerekeye iby'amafoto cyangwa amafoto dukora cyangwa imyambaro gutegura ibintu baza kwambara n'ibindi byose baza gukoresha mu higanwa abigeme rero baza mu higanwa babitse kuko kwiyandikisha mu higanwa ubuzinge ntitugamije ubuzi n'ibyo bitagenda byose gushyira ku musozo wacyo kikahatuga umugeme w'akaranga kidaciyeho ubwenge rero twebwe ubuzi abigeme bose biyandikisha mu higanwa muri Burundi niko mvuga igihe cyo nkirikoramo ngaho abantu banyuze neza nuko abigeme bose bashika muri cyane ma final baba badi ibintu baza kwambara baba badi ibyo baza abaza kwandikwa nabandi baza kwambara imuzi zimeze gute hama hageze rero gutambuka imbere y'abashitsi imbere y'abaje kurora icyo kiganwa baba ati ati tuzo kwambara imyambaro itatu imeze uku ubundi umwe umeze uku ubundi umwe umeze uku donc biba ingene byatunganijwe
ego murakoze cyane ndabwiwe ku murongo wa telefone ko twaronse umfasoni Jeanne Hakizimana amahoro neza madame Hakizimana kaze mu kiganiro muri sanga muntu ngenze kubita madame Jeanne kugira ngo Hakizimana abanywanyi cyangwa abatwumva ntibaze kutamenya uwo ndiko ndavugisha madame Jeanne kaze neza
Ekozi murakoze maramutse mwese
mahoro cyane muherereye hehe muri kano kanya
ndi ku kazi ndashobora gukoresha iminota mike ndi ego
uri mu gihugu cya Canada
ndi muri Canada muri Quebec
ego murakoze gufata akanya ko kuganira natwe mwaragize icyo mushikiriza ku mbuga zitandukanye uko mubyiyumvira uko mubibona ibijyanye n'umwigeme Loria yavuzwe ko cyane gose hari abamushigikiye n'abatamushigikiye mwebwe mubibona gute ibijyanye n'aya mahiganwa y'abamisi cyane cyane kumbure kuco washikirije kijyanye n'inyambaro
murakoze cyane nibaza ko ntarinda kuja kure mu bisanzwe muvise umushinga naye yari ku buhinga bw'ibyuma yashikirije ijambo rya mbere ukuntu batora abantu na cyane cyane bisunze imico n'akaranga k'igihugu cyacu iyo twavuye icyo cyonyine gituma kibaha inyishu kandi nanze kikampa n'ijambo mu bisanzwe suko abana tutababona bari kuma rezo sosiyo berekana ubwambure bwabo kugira ngo kwerekana ubwambure kuko si inyambaro kandi nta nubwo ari umuco w'iwacu iyo twavuye rero bamaze kuvuga ko aserukira igihugu urumva kubwiwanje no kugabandi babyeyi tutazufise cyo kimwe no gutukisha igihugu kuko igihugu cyacu mu mico n'akaranga ntabwo ijya nyambaro ituranga si kuvuga ko tudafise abana bameze kurya ariko ikaba ari imyifato yiwe bwite mugabo ntibe imyifato iserukira igihugu igihugu hama mu mico n'akaranga y'iwacu ubwiza ntitububonera ku bwambure tububonera ku nyifato na cyane cyane ivyamwa ivyo umuntu yama nicyo gituma jewe nabaye mu bantu bagwanije kijya kintu ikintu kinezereye mu mico y'abarundi ekomwe murakoze
madame Jeanne ego hari abavuze babishura abantu bavuga nk'uko mubivuze bavuga bati none ko imico n'akaranga atariyo yaragiye guserukira kumbure aya mahiganwa ya Miss Earth ari amahiganwa y'ubwiza kumbure mwamu muciri inkoni ndende muvuga muti ntiyikwije niba bashaka kuraba ubwiza bw'umwigeme muri rusange ati si samahiganwa y'umuco
mu bisanzwe ari ubwiza bw'umwigeme mu mico n'akaranga k'iwacu umusore agiye no kureshya inkumi yabanza kuraba n'inyambaro iyo yambara atikwije kandi n'ubu nubwo twaba turi mu iterambere iyo uri umusore irakubwira yuko umukobwa yambara kujya bashobora kujya kumubaza ibindi bintu mugabo adashobora kumubaza kubakana nabo barareserva uwo bazokubakana bakurikije imico n'akaranga k'igihugu ariko ntabwo bamuresha kuko yambaye kujya ari kwibarabara ari ku marezo sosiyo mu bisanzwe mu mico n'akaranga y'u Burundi iyo umuntu yambaye kujya nuko haba ari izindi ngeso mbi ziba zimuranga n'ibyamwa by'umuntu rero ntabwo ni umukiri inkoni ndende kuko muvuze muti nimba mubona by'ukuri kubwiza ari kuba umuntu ari gusa nibaza ko ari ikindi kintu mwugarukira mugahindukira mukiga na cyane cyane tukabyigisha kuko ko ari ababyeyi bigisha abana babo kuko nabo babigira
ego murakoze cyane narakurikiranye cyane ku mbuga zitandukanye Facebook Instagram Twitter na WhatsApp hari ababyeyi benshi bavuga nk'uko namwe mubivuga akumbure hari abazakuza bashikiriza ibyumviro bisa n'ivyo nabandi bazakuza babavyeyi nabo nyene babivuga ukundi ariko reka duha kanya n'abanywanyi bishwe rya Amerika ndabona batonye ubu telefone batari bake kugira ngo nabo nyene bashikirize ibyumviro duhere kuwitwa Innocent uraho neza
Ego turara.
Amahoro cyane Inosa.
Yambe yambe.
Inosa ndakeka warakurikiranye cyane kuvyavuzwe ku mwigemwe Lore ya Claudine Nzirumbanje yagiye mu mahiganwa muri Philippines.
Ego cyane.
Ubivuga kwiki?
Ije ndayivuga ko naho mu Burundi dukenye nkagiye kirakenye abanyagihugu bacu turakenye ariko navuga guca amahero wanjye utakaranga ego ajya amahiganwa mu gihe baba bazi yuko ari cyo aba yagenewe nyine kugira utsinde ubanza kuba kugira nte gutakaranga kanyu ku bihugu nyine nk'u Burundi ndugira ku ifoto turi gusa kujya no kudakaranga ibyo bose bari imitsi niyo yari bareka kuyitaba kuko umuntu asobanza ibyo banza kugushimira ari uko ubonereza ubwambure bwawe ubona nyine navuga nti aba ari inkozi y'ikibi kandi bijya nka twebwe tuyifata nk'ubushirasoni nicyo gituma baba bakwiye kuyifata mwe najya amahiganwa ko birirwa bariyandaga
none ga Inosa twovuga ko kumbure nabajya baba bari mu bibanza byo kwiyoga canke kuri Tanganyika nabo nyene baba bariko bakora uko nyene
oya kwiyoga nafi ariko naho maze kuyifotoza naho nyene uri mu kwiyoga muri pisine canke muri duce kanaka ukazishira kw'amafoto ku rubuga naho nyene urumva ya mico nyene buri kuyagira hano bayitikiye
murakoze bakoze Inosa reka twakire
ariko nsogera dice no bivuga ko cyanyuma niboca bamuca mu bandi banyagihugu mu bandi Barundi nuko bamugira ikigongo
urakoze cyane
ego
reka nakire witwa Mabior mbere yuko kumbura abatumire bacu bagira icyo babishikirije bashikirije ko Mabior amahoro neza ninaba ntavuze izina ryawe murantunga kaze mu kiganiro alo Mabio alo
alo
mahoro ego ni Mabio
oya ni Morris
amahoro cyane
na mahoro
ego duga ku ijambo ikibazo cyangwa icyumviro ku byo wabonye byavuzwe ku mbuga ngurukana rumenyi muri iminsi ku mahiganwa ya Miss Earth muri Philippines
ego je ndiko ndaraba nukuri ibintu byabaye kweri ahubwo je narabuze ukuntu nobifata twarabuze ukuntu twobifata kuko twagiye gusanga nukuri aba bantu ba runo rwaruka rwacu rwa kino gihe twarayobewe ukuntu mugaje ndibaza hamwe rimwe na rimwe bitumwa n'aba bafasha gutegura ayo mahiganwa ahandi bagahabwa impuzeye n'abo baba babiserukira cyangwa baba babigejwe byese niwumva ukuntu boshobora gufata ihiganwa nk'ibyo ari ihiganwa riza rikituraka imico n'akaranga by'igihugu biza ari ibintu biza gusenyura akahise bikaza umuntu muvuga cyangwa umuntu w'umuntu ari hagarikiye ahembwa amafaranga ukumva aratumije kandi agatora n'abo bantu kuki atobabanza kubategura ati rero bimeze uku n'uku n'uku imico imeze uku y'iwacu ikazingatirwa ati naho mugiye hariya mwa biriya bihugu bikenerwa kuzingatira karanga ariko ukazibona biratangaje biramaramaje n'ibintu biteye isoni umwana w'umwigema nangaraye ku ifoto ahagaze ku ifoto kabisa ubwambure buri hanze ukadahumva ni wa Murundi nabyo birya ni ivara rimwe ryo kumutemera ataho byari bwo byigera biboneka kweri ariko ugaca wumva ngo yagiye guserukira igihugu cy'iwacu naho bigeze ino kiracyifashe kiracyari mu kahembera kwanza nuvuga karanga k'imana agahembera k'imana karacyarimo naho bigeze ino ntiharagira aho bitangura kubera nk'uko rero muri make nuvuga nk'icyumviro abo bagejwe gutegura by'amahiganwa cyane iryo shyirahamwe kwanza kirya rijya shyirahamwe ryo kujya guhigana uburanga barakwiye kubanza kwicara bagaharura bakavugana ati mbeye bimeze gute irishira hamwe rigeriga mizike ego ndabizi mu Burundi ibintu byinshi tubikoreshwa n'inzara n'ubukene mugabara kwiye kubanza guharura amafaranga yuko boshobora gucya nayo batoca hanyuma iyo bamaze kubona ati ego ibintu tashobora kubyirinda ukunuko bagaca rero bamenya bagenda bateguye barya bagenwa ajya amahiganwa uko cyane ndiko ndaraba nkurya mukobwa Laurentine iyo akavuga ati jyewe ndabyengereranije n'imico y'iwacu naho bajya abandi yego bari kumwe bose bari kurya baremye bafite ubwambure buri hanze iyo we wakaca avuga ati jyewe ndihagarariye ko gitokanye n'imico n'akaranga by'iwacu ntibiture kurira gukora ibi bintu ntibitire kurira kujya ku masanamu turi nk'uko ntagira ari kugira indagara ubushimwe yari kuburonka yari kuburonka ubushimwe ugasanga araburose ugaca usanga n'igihugu cy'iwacu kibandanije gica kivugwa neza mbere yari kuba yandikishije izina ryiza bigasumba bigerageze kuko bari guca bavuga bakwiragiza ati twabundi igihugu cy'u Burundi turabonye n'igihugu gifite abandi bantu batandukanye n'abandi
urakoze
muri igihugu gifite abandi bantu batandukanye kuko yari guca kivugwa rwose hejuru
urakoze
namwe
ego reka ngaruke ku batumire bacu umushinga ntahe Andre Hakizimana Maurice mu byo avuze harimo bibiri nakuyemo kumbure mu byo uza kumwishura yavuze ati kumbure leta yobanza ikaraba abo bagiye guserukira igihugu mbega mu byo uziga Andre abigeme bagenda guserukira u Burundi baba babanje guca mu bushikiranganje cyangwa baba babanje gusaba uruhusha cyane birakwiye nuko babanza gusaba uruhusha kugira ngo baje muri ayo mahiganwa kumbure nimba bataza no kurihigwa uburyo bwo kuja aho hantu nkuko wari wabivuze hamica kabiri yavuze ati iyo yari kwikwiza igihugu cy'u Burundi cyari kuboneka neza kurusha hariho nabavuze ku mbuga ngo rukana bumenye bavuga bati raba igihugu cya Ghana raba igihugu cya Pakistan igihugu cya Iraq barambaye utuntu two kwipfuka two kwikwiza bobo nabo nyene barabemereye ico naco nyene ukivuga kwiki
urakoze cyane Oriane kuri icyo cyuko nyene abigeni batogwa bagenda icyambere nambe nabashaka kubwira abantu nuko nibihiganwa iko biba ribera imanini mu gihugu cya Philippines n'ihiganwa by'isi yose nta hantu na hamwe rihuriye n'ihiganwa ryo ngaho iwacu cyangwa amahiganwa asanzwe ategurwa ngaha mu Burundi abantu bumve rero yuko nka umwigeme Lorie yagiye mu ihiganwa ryateguwe n'abandi bantu atari igihugu cy'u Burundi rero iyo migeno ntibibyiza kubahiriza imico kamana karanga z'i Burundi niko nigeze zibaza biba rifize kumwe mu bitunganyijwe hama urigiyemo araba asabwa kubahiriza ibyo baba bashinze hama indi nayo bigeme batogwa bagenda kenshi amahamagarwa abera ku mbuga ngurukana bumenyi ugasanga hariho imbuga zisanzwe zimenyekanisha amatariki n'ayo mevenima ageze mukaba muzi yuko ababyifuza byose bashobora guca biyandikisha rero sinuvuga ngo abagenda bose muri ayo mahiganwa babarabigeme batowe cyangwa barungitswe cyangwa baciye mu bushiranganji bufise mu minwe ibibazo by'igwaruka ibintu n'imico kamba kenshi baraba kujya nk'ibintu nkikora mu ishyirahamwe muri Burundi icyo nabona ni uko twagerageje gushyira imbere uwatowe kuba muri Burundi cyane mu byegere byiwe niyo twaca tugerageza kuraba ko yoserukira Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu ariko ubu ndabona umengo hari ibyahindutse abigeme bose baba bugururiwe kwiyandikisha hama hagacatogwa abashewe ababikwiye cyane abahuye n'ibyo bo abahuye n'amakriteri iryo higanwa risabwa rero umugeme Loria hari higanwa aheruka gutsindira ngaha mu Burundi iryo higanwa aheruka gutsindira ngaha mu Burundi ngira niryo ryabo wamuhaye uburenganzira bwo guserukira u Burundi ariko icyo nzi ni uko mu bushikiranganji bugaruka ibintu n'imico kama nta ruhare babigizemo kugira ngo igihe higanwa ritunganywe ngaha iryo Loria yatowemo ngaha ku rwego rw'igihugu no kugira ngo Loria aje mu Manila muri Philippines nta ruhare ubushikiranganji bwabigizemo rero yagiye ku gati kiwe yagiye ati personnel cya afite ariko akagenda nko mu Burundi kazi rero amaze gushikayo a participant ku izina ryo abaserukira igihugu ariko niba byitwa ariko umuntu igihugu kanaka camurungitse itike y'indege cyangwa kubaho kwiyo hariya ni igihugu kikurikirana nico abantu babanza gutahura hama hagacakurikira cy'uko amaze kushikayo ndege arashobora arafite uburenganzira bwo kuvuga jewe ibi ntabwo nshobora kwambara ibi ndashobora kubyambara ibi ibyo nabyo bitabizana na nta tegeko ribimutegeka bihari kuko izi mico kama n'akaranga ntibijyamwo inguvu umuntu ufata aradopta culture cyangwa akayemera cyangwa akayivaloriza rero ni ma conviction personnelle hariho umwigeme ashobora kwambara teni ya deux pièces bikini nundi avuga ati jenshi ntuwe nshobora kwambara ariko abari mu murage mahiganwa kuko aya mahiganwa ntitubeshanye aya mahiganwa yose ya misi yaba misi burundi cyangwa amahiganwa yose ategurwa n'amahiganwa mu mico kama n'akaranga by'iwacu nta yari ahari nuko tubivoma mu yindi mico ariko cyuko tubitunganya iwacu tugerageza kuri kuvyadapta ku mico y'iwacu niwe hamwe natanguriye mvuga nti ihiganwa misi burundi nta munsi n'umwe muzopfa mubonye umukobwa yambaye kuriya kuntu yambaye pps kuko turiko turayitunganya tuyitunganiriza mu Burundi twitunga imico kama n'akaranga n'ingene abarundi basanzwe bemera cyane n'ibyo abarundi basanzwe bemera ariko iyo umuntu asohotse akajya mu bindi higanwa iryo higanwa rikaba ririmo nka posibilite yo kuvuga ati muri iri higanwa urashobora kwambara deux pièces urashobora kwambara ibindi n'ibindi haba hasigaye ko uwo muntu umwe rero acaraba ati akandi ka muntu kiwe imyemerere yiwe biramwemerera yuko abyambara iyo yumva ari neza atacyo bimutwaye arabyambara rero tino generaliza ngo urumva ngo abarundi bose babwiriza gusohoka hanze gusohokera igihugu babwirizwa kugendera kuri ibi ariko umuntu wese araba ibyo we yemera n'ibyo we abona ibyo novuga ses croyances et son identité
Hama namwe madame Jeanne Hakizimana mubivuga kwiki ivyo Maurice yashikirije kumbure n'ivyo mushinga nahe Andre yashikirije
Murakoze kandi kuri jambo cyangwa icyo no shikiriza urumva umuntu mushinga nahe ahetse kubivuga mu bisanzwe rero bya muhigeme yarakwiye kugenda akavuga ati jewe ndi murundi kazi nje gusohorwa nk'umurundi kazi muga mu mico n'akaranga y'iwacu ivyo ntibirimwo noneho urumva twamaze kumva yuko atawe bafata ku nguvu ngo utegereza kwambara bino kandi twarababonye abandi abigeme bari bambaye barafuka ubwambure bwabo barashyira ko kandi kabereberetwe bijya byerekanye yuko bategereza kubahisha igihugu cyabo cyabibarutse rero natwe icyo nosaba navuga nti hanyuma nimba hora ibindi higaro nk'iryo bakabaza bagaca mu bushyikiranganji bw'indero n'imico kama bakabigisha imyifato bakwiye gufata kuko mwebwe abitwa ko ari twebwe abitwa ko ari indongozi z'abandi tugiye gushyigikira ibyo none mwumva buze ukuru tuzobyara bazoba bameze gute zikazohakira karanga n'imico k'abarundi nibyo nuvuga kubera murakoze namwe
igore kaduhe kandi karyo abari ku mbuga ngurukana bumenye kuri Facebook nabo nyine baduhamagaye uwitwa Kennedy ku murongo wa telefone amahoro neza Kennedy
amahoro cyane gose murakomeye
yego turashima uduhamagaye uri heka Kennedy
nge ndi muri Kenya
anaitwa
Kitale
yego ikibazo cyangwa icyumviro
n'icyumviro ni nashaje kuterera twarabonye ibyashikiye nubwo kari iminsi w'isi nubwo iminsi w'isi ibyamushikiye yashyiye ku marejo sosiyo atandukanye byavuzeho byinshi hari abamunenze benshi mbese n'abamunenze icyo navuga gusa ni uko hajya numvise abantanguye bavuga ati barahikishijemo impunzi bari kwambara mu mahiganwa mu kugira iki nuvuga gusa ko yibagiye kuko hariho abaterekanye ubwambure bwabo nuvuga ko basigaye ko bahagarariye ibihugu byabo bakeka bakareka kwerekana ubwambure nuvuga ko sinzi nuvuga ko ari kumwagira icyayirengagije akaranga abagwaniye akaranga twarababonye iba bambara impuzu zinyegeza mugabo wewe nuva ko kwabaye kwibagira ntibyere ko hajya agakosara kabonye n'abandi bibye bashikire akosara kabonye sako yari itegeko yari gisaba gusa gakosara kabonye yacu mugebe ariko nizere ko bitazosubira kudosubira kujya mu mihaganwa nkajya adezararaba abanza karaba yunganya havuye arabe ni biri imbere abona icyo guhitamo kugira nta harabe nta ntiyonone havuye.
Urakoze cyane.
Ego murakoze cyane namwe.
Ego tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi. Turafise bana b'Imana ku murongo. Amahoro cyane.
Amahoro cyane. Mukomere kanisa.
Ego uduhamagara bihe?
Ya ndi muri Mozambique mu Nampula.
Mozambique muraho neza.
Turashima kabisa, turashima Imana cyane rwose.
Ego duga ku ijambo.
Ya yena go mashikize cyane cyane ku byerekeye uyu mushiki wacu yabonetse mu mahiganwa yambaye kuriya kuntu. Abenshi barabinenze baravuga neza ko imico n'imigenzo y'iwacu i Burundi cyane cyane itari kuriwe kwambara kuriya. Ariko je icyo mbona ikose ntabwo ryakoze buriya mwigenye kuko imbere yuko aza guhaguruka ava mu gihugu baba barababye neza uko basigaye kwambara n'ingere basigaye kwitwara. Mu gihe rero we yashitse hariya akabona abandi bahisemo kwambara kuriya na cyane cyane abo bari bari kumwe nawe ugacusanga ati hamwe niho bikora ukuntu cyasa.
Ego turakumva.
Ati hamwe niho bikora ukuntu cyasanga nagiye ku bintu nuko amategeko ya misi avuga ugembo numenga nta kosa rirenze yoba yarakoze cyane gusa ahubwo ikosa ryakoze bene gutegura bene kumutegura imbere yuko ava mu Burundi kuko nimba batashyizeho amategeko na cyane cyane agenga biriya bintu bari barimwo atarahaguruka abanza abwize amategeko agenga biriya bintu yariya mpegeko bari barimwo iwe mbona nta kosa yakoze kuko yakurikije ingingo zigenga na cyane cyane biriya bikorwa bari barimwo barakora hariya hantu.
Ego
nasaba na cyane cyane abajeje gutegura rijya abajeje gutegura rijya higanwa kubategura bakababwira neza yuko batakwiye guca kubiri n'imigenzo y'ikirundi kuko twaziko mu migenzo y'ikirundi bitakwiye ko umwigeme yerekana ubwambure bwiwe. Icyo ni cyambi. Ariko ko yari yamaze gushika hanze nta kundi ntayandi mahitamo yari afite yategereje kwambara kuriya nyine kuko yari yabonye n'abandi ko bari bambaye. Ego hariho bamwe bagaragaye batambaye kuriya ariko ubwiye kuraba neza abo muri Irani no muri Irake uza gusa kandi n'abayisilamu tuzi ko n'abayisilamu bambara unabuza gusanga harageze igihe kimwe barambara kuriya nyine kuko abandi bari bambaye.
Ego bana b'Imana cyangwa
se amakosa yagiye mbona manini atakoze buriya mwigeme si ahubwo amakosa yakoze bene gutegura biriya by'abamisi i Burundi bo batababwira neza ati aya mategeko ntimu yarenge kumugeze hariya mugaragaze na cyane cyane ko muramba arundi kazi nimba batarayabwira rero imbere yo guhaguruka bagiye na cyane cyane kugaragara mu bandi bariya bakobwa ntakoze hamwe barakora ahubwo byakoze bene gutegura yari yamuhiganwa mu Burundi.
Kambanze ngaruke kubatumire bacu. Urakoze cyane bane b'Imana. Mushinga ntahe Andre na Madame Jeanne aravuze ikijanye no gutegurwa kumbure iryo shiramo nkuko wabivuze bibajyamaze gupanga uko ibintu biza kugenda barasigurira abantu ukuntu biza kugenda kumbure aravuga ati ikosa rishobora kuba itari kuri Loria ati abari kumutegura nibo ikosa ririko ntitwomenya nimba ari ku ikosa rya gishyirahamwe Miss Earth cyane ari abari bari mu Burundi bari kubaramutegura wowe ubibona gute mushinga nahe Andre hama tugaruke kuri namwe Madame Jeanne.
Yego me oriyani je ndi bada yuko kuri uwo muce w'ikibazo ndi bada yuko hoba harabayeho agakosa ubura zindi yuko ikintu kamana karanga kari wacu priorite ikintu gihe cyose cyose kamana karanga n'ibindi cyose koko
Mwamwe madame Jane abiboneka ko kumbure hashobora ko harabaye gakosa kubamuteguye atanga batamuteguye hama na numushinga nahe andara avuga ati ama opportunite ni menshi araboneka abigeme bagashaka kuyajamwo mwebwe none nka nk'umuvyeyi nk'abaserukira abandi mu bakenyezi cyane cyane mu mahanga ico mwo hanura ha barabavyeyi muri rusange mu gihugu cy'u Burundi bariko bara bona abigeme babo bifuza kuja muri ibi bintu mwo bahanura iki muri ibi bijanye no gutegura abigeme baja mu mahanga guserukira igihugu cy'u Burundi
murakoze kumpe cyambo je ubwanje nibaza yuko hotegurwa hagatunganywa umugwi ujeje gutegura ugwaruka kugira ngo ugwaruka nibaza yuko ubu igihugu kugira ngo cigishe imico na karanga ntabwo ari kintu kiri imbere mu bikorwa bakora rero nimba twohomba ugwaruka igihugu kizaba gifuye cyose nuko rero tunganywa umugwi wo gutegura ugwaruka baje muri ayo mahiganwa y'iterambere hanyuma abavyeyi twebwe nyine tukagerageza tukaba akarorero kuko uwo mwana murundi yego yarabikoze kandi yaguye mu mporero kuko hariho n'ababyeyi basigaye bafise izo nyifato zigayitse rero ni vyiza yuko igihugu cohaguruka kigahagurutsa amategeko agenga imico na karanga n'ibihano bigafatwa mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abari mu makungu turafise uburenganzira bwo gukurikiza imico na karanga y'iwacu ibyo turabizi twese twarabibwiwe rero tukareka kwitwara nk'abantu twasanzeho kuko ubiravye nabo nyene kubera iki ku mashuri muri bino bihugu biteye imbere babwira abakobwa ko bategereza kwambara impuzu zifuka ibitugu amabere no mu ntege ni kubera iki babikora bakabibigisha urumva nundi muco uba winjiye mu mico na karanga y'abantu cyane n'icyo nosaba ko hotunganywa umugwi ujeje gutegura abo bana ugwaruka inyigisho zikiyongera ku mico kama y'igihugu murakoze
makoze reka twakire ku murongo wa telefone undi munywanyi Ismael amahoro neza alo Ismael uratwumva Ismael ya telefone karamugoye turamugaruka ko kumbure mukanya Ismael biramugoye ngaruke kubatumire bacu kumbure mu gihe turindiriye abandi banywanyi ku murongo wa telefone ngaruke ku mushinga ntahe Andre Hakizimana mu gihugu cy'u Burundi murategura amahiganwa menshi atandukanye hari abavuze benshi ku mbuga ngurukana bumenye nkuko wabibonye kuri za Twitter Instagram Facebook n'ahandi bavuga bati ahubwo bariko baramuha bariko bamufashije kuronka visa yo kuja muri Amerika batabizi kujya kuntu bavuze bati ntibamushigikiye ati yariwe ari ukwiwe biki n'ibiki wewe none ubona yuko ico bakoze kumure tubaza kukigaruka ko mutubwire uko ico muvyumvira ko ati none ikosa ryabaye haba ku inuriya ryo tuma aca ahunga muri Amerika Alo, mshinga na hea Andre, unatukumva? Andre, vila mugoye. hamangaruka kuri Madame Jeanne kumbure hariho abari bavuze bati hariho nuko gwandiko gwo kubushikira nganje bwari bwavuze yuko akwiye gukosorwa mwebwe gukosorwa mwosigura ko byo bari iriki byokogwa kugira ngo hakosorwe ico nonekaye ugukosora mwe mubona cyo bari nkikihe kintu cyo tuma kumbure abandi bana babakobwa cyane nkuko mubibona bata gira ako bane b'Imana yavuze ati yirengagije akaranga gukosorwa byo babisa gute
murakoze kunyongera ijambo je ku ruhande rwanze uko gukosora sinuje ko yofatirwa ibihano uburundi ni umubyeyi abamurungitse n'abavyeyi natwe twese turabavyeyi rero nibaza ko bo mureka gatara mu gihugu cy'u Burundi hanyuma agaheza bakamuhanura bakamubwira icyo yarakwiye gukora bakabigishiriza hamwe mu gwaruka mugana atagihano gikurikije kuko n'ubwa mbere bakaraba ko yongera gusubira ariko nta gihano cyane no mutorera no muhanura nkamwigisha shora ko yabikoze atanabizi
murakoze hama mushinga nahe andura ku kibazo kumbure mwemwe kwishura mu kijanye nubwo ashobora kuba afise ubwoba bwo gutaha ashobora kuba abamwe bavuze bati bamutege harimo akaruru muri telefone uradutunga mushinga nahe andura nyaba mushobora kuca hano hatari induru nyinshi ego nari mvuze ndi mwarabonye ku mbuga ngo rukana bumenya bavuze bati kumbure babiko bamufashije kurondera visa yo muri Amerika abatabizi kuri rujya rwandiko rw'ubushikira nganje mwe mwabivuze kwiki mu byumva kwiki ico bashikirije
kubganje no vuga nti noria n'umuntu mu Burundi kazi nawe ndibaza yuko kwitwa impunzi n'ibyo bari ibintu bimutera iteka ubwambye giye ubwandi cyose ndakibona kubanditse buri ya rwandiko nibo mbona umwengo ntizari bikenewe koko abantu bafite inzira nyinshi bashobora gushikiriza n'ivyumviro inzego zacu zirashobora gushikira ugwaruka cyangwa gushikira abo bifuza zose bakabahanura ariko ku bwande ntizari kugenda kuriya kuntu n'ukungene byanditswe biriya bintu n'ibintu koko ubona yuko ubushiranganyi ntibwari kwikoreyagisa kuriya kuntu byari excessive hama rero lori abamuhandura cyangwa abamubwira bati narabe ahubwo ahantu uyu ca profitira ko ataba ubuhungiro ku bwanjye mvuga ntibikenewe igihugu ciwe n'igihugu cy'abavyeyi biwe sinzi mu mutwe wiwe ngo menye iteka yiyumvira muno mwanya neza na neza ariko yiyumvira ibiki ariko ku bwanjye ndibaza ko bitamubuza gutaha kuko aguma ari umurundikazi kandi nta cyaha na kimwe yakoze sinibaze rero yuko bijya twabonye ku rubuga rwa Twitter byanditswe ku rubuga rwa Twitter rw'ubushinjanji ari uko leta y'u Burundi yose ibibona yuko uriya mwigeme ari igiciganyo cya ashika ahanwa sindabyibaze rero ndibaze yuko ari icyumviro cy'umuntu umwe yoba yarashyikirije atari icyumviro cya leta y'u Burundi yose
kumbure si icyumviro cya leta y'u Burundi cyose nk'uko mwabivuze mu kiganiro twagiranye ejo umukuru w'igihugu arahamagarira abakiri bato kurondera ama opportunite ashobotse kugira ngo biteze imbere none kubona barakuye kugo rwandiko nyuma yaho barushize ko bisigura iki kuri wewe
kugandika kubona barakuye ko ruriya rwandiko nuko koko biboneka yuko nabagwanditse babonye ko kuri ko bitari bibereye ko bagwandika kuko igihugu ni kindi kintu igihugu ni kintu gikomeye cyane ntidushobora ko amatiko turayareagisa mu tuntu iki kintu ndacyita kintu gitoya cyane kuko cyari no guhanurirwa mu muryango cyangwa mu rwego kanaka rw'ibiro kanaka by'ubushirangangi hatarinze gusohoka amatangazo ya gasakisaki atuma abantu bahagarika n'ibyo bari barimwo ngo bariko baravuga ibintu n'ibindi rero ibikorwa birindiriye cyangwa ibihanze ugaruka ingorane cyane iyi ntambamye n'inyinshi ziko mu bihanze ugaruka bw'ubundi hari ibintu byinshi cyane ubushirangangi bwo kubutsura kamatangazo cyane bwubwira icyo bukoze ko rero ku bwanjye byonji bazi ko babonye ko bihenze icyo tuburubiye rwanda ko baci barukura ko kandi barabonye yuko bituzira ntitwazakiriye kumwe kandi nkugwaruka koko nkuko nari nabishyize ku munsi w'ejo hari ibintu byinshi umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ati ndi umujama w'abajene ndashaka gukorana n'abajene ndashaka guherekeza abajene mu byiyumviro byabo hama hagize abandi bantu batabibona gutyo cyangwa babibona ukundi mu gushikangarangi iyo bikuye cyangwa bagafotoze bari banditse nta bibikigura yuko bihenze kwihenda bizaho hama uzo ukabandanye.
Ego murakoze reka twakire ku murongo wa telefone wundi ni Celestin. Celestin amahoro cyane.
Amakeze.
Ego muhamagaye muri heka Celestin.
Muri Tanzania.
Muri Tanzania kibazo cyangwa icyumviro?
Mo ni cyumviro. Bijanye ni byose byavugwa ku nyambaro umukobwa yerekanye igihe ariko hari amahiganwa ya misi. Yewe icyo mbona na cyane cyane bijya ko yari amaze gushika hariya nawe nyine ntiyari azi ingene bazakwambara kuko yaba yari abizi nawe nyine uyu ni Umurundi kandi arazi imbere ndundi ingene bameze kwerekana ubwambure ikintu cyiza cyane mu Barundi. Burya rero amaze gushika hariya akabona ko ibintu byamaze kugenda uko yari azi neza ko Barundi bashobora kwemera inyambaro nka zirya. Burya yavuga ati ndasopena mahiganwa kubera imbero ndundi ntitemerera ko kwambara ariko kubera ko yamaze kubikora Burundi n'abavyeyi kimwe n'abavyeyi nabo nyene nibiyumvire bamureke atahe hanyuma azitigura avuga ko byamushikiye akabyo yari yiteze.
Murakoze cyane. Ego hama ngaruke kuri Madame Jeanne Hakizimana. None Madame Jeanne twumvise ko kumbure mishinga na Andre ya muhanuye Mademoiselle Laurette yuko atokumviriza avuga ko yohunga tuvuge ko ashobora kugaruka mu gihugu cy'u Burundi inyuma y'aya mahiganwa. Mwigimwe Laurette yatwagiye kumurondera ntitwamuronka kugira ngo twumve ikimurimwo ikiriko kirakogwa ariko muri kano kanya yatwishiye yuko ariko yiyumvira ibijanye n'iryo higanwa atari atiteguriye kuvuga muri kano kanya ariko twizera ko tuzomuronka kugira ngo nabashikirize ikimurimwo. Wewe none ubona amaze kurangiza aya mahiganwa yiwe asubire mu gihugu cy'u Burundi hoko gwiki mbega nkuko Celestin bivuze yosaba imbabazi byogenda gute ubona umwigeme Laurette Claudine mwo muhanurike?
Mu bisanzwe umwigeme Claudine kubera ko amaze kumva ahari nibaza ko amaze gutahura ikintu cyabaye cyarico yuko kitavuye mu ndero kama y'Abarundi nibaza yuko hoba hotegekanywa abantu bashobora gushikira ubushikiranganzi bukamuherekeza kugira ngo bushobore kumufasha gusaba imbabazi bukamusabira ikigongwe nawe nyine akazisaba hagati yabo bavyeyi ko ndaziwe nyine ubwo nawe nyine byomugora kugira ngo abatumbere yosaba imbabazi ariko igihugu kikamwakira nk'umuvyeyi kikamubabarira nk'umubyeyi ashobora kuba nawe ataronse inyigisho zihagije nk'uko namwe ndakivuga nk'uko n'abandi bakivuze ndetse ushobora gusanga atari n'imico yiwe yagiye gusa kugira ngo nawe ashobore kuganya nk'umwana w'igihugu.
Hama namwe mushinga nahe Andre ego tumvise ko ashobora kuzotaha kumbure nitwamara kubimenya ya mahiganwa heze mubona yokora iki Laurette yokora iki kumbure no ku kibanza cha leta mwavuze ko bashikirije byinshi batari bakwiye gushikiriza mubona nabo nyene bosaba imbabazi hama kumbure yogaruka yatsinze naho mubona byogenda gute wowe hanurike? Allô, monsieur Nana André. André, me retrouve. André, nous va quoi peut-être le téléphone quoi Kamugoye. Kumbure turamuronka mukanyereka twakire umunywanyi w'ijwi rya Amerika yitwa Alex ku murongo wa telefone. Alex turi kumwe?
Turi kumwe ndabumva.
Amahoro cyane.
Turakomena.
Ego ubibona gute ibijanye n'aya mahiganwa ariko arabera muri Philippines n'umwigeme murundi kazi ayarimo?
Munsi make amahiganwa amahiganwa rero yose afite amategeko agira ko bivaye n'icyo gihugu cyose cyateguye amahiganwa kandi bivaye n'icyo n'igihe kijyanye ku ntebe cyangwa muri meza yemburenga kuko ndabye nagerageje ndakurikirana amafoto yaje akoga bari muri Philippines akoze muri gihajanwa bose bari bambaye nk'ijya mukoze mu Burundi kugari yambaye so ndamunenga kuvanga wewe utagenda kambara ukundi kuntu kudasa nkuko bandi bambaye wumva ko yamaze kurenga amateko yigana.
Ariko harabavuga Alex ntaguciriyemo Alex ntaguciriyemo baravuga ko hariho bamwe bamwe bari barashize kwa kantu ko kwipfuka nkabijya bihugu bindi bishika nka bitanu byari bya bigeme bo barasa nka bipfutse gatoni.
Eh nimba bari bipfutse rero basi nayo ndagenda guhakarore mu bintu byose bize kunonera imitsi nkaba kugusanga biruka kugusanga bambaye kudu kandi ugasanga imitsi cya ku mateleviziyo n'abana batoye bakarorera amajezo n'utu kuntu yagenze ko kuko ko badakomplena ngo mbambaye neza.
Reka kumbure Madame Jeanne navyo nyene agirisha bivuze ko Madame Jeanne kumbure ibyo Alex avuze harimo ukuri ati hariho bagiye baravuga ku mbuga ngurukana bumenya ati Francine Niyonsaba nta na kimwe bigera bamuvuga ko n'abandi benshi baja mu yandi mahigano usanga basana batikwije cyane byogenda gute muri ico gihe kuko nabo nyene basanga bari muri izo higano zitegerezwa kwambara uko hambagwa.
Nico namaze kuvuga nti igihugu cy'u Burundi abavyeyi turabafise bakwiye guhaguruka bakavuga bati twigishe bagafata inyigisho ikwiye ugwaruka kubera imyambaro urya Francine turamubona twese ariko ntabwo yambara ikariso yambara akamayo n'iburiburi kagafuka ubwambure gutyo kuko rero bakavuga bati reka tugurire iniforme igihugu cyacu bikunda byanka bazohora bagenda bambaye impuzu zimeze uku niba ari za siporo bakabahereza impuzu zibakwiye ikabutura n'iburiburi ntashobora kwiruka mu mvutano ntashobora kwiruka mu ikanzu birumvikana bivanye rero n'ikintu agiye gukora kuko nk'urya ntiyaragiye kwiruka kwari uguhagarara gusa bakamuraba rero bivanye n'ikintu agiye gukora barakwiye kuraba imyambaro bakwiye kuvuga ati imyambaro y'igihugu ku mwana z'abagiye mu higanwa kanaka akwiye kwambara uko hariho amajogging hariho amatraining yoroshe bashobora kwambara hariho amakabutura amamayo bahora bambara bari ko bakina inkino z'imipira nicyo kintu gikwiye gukorwa n'igihugu ntabwo ari abana ubwabo igihugu ababyeyi bakabyikira hamwe nk'uko bamabigira hamwe irindi iterambere ikono bivuga
ego hariho abayobyeyi benshi bavuze bati koko iki kintu kirakwiye kuganirwa ko nimba lore yarabaye ikimazi ku bandi bana ku bandi kurundi gwaruka ku bijyanye n'inyambaro mwe muvuga muti ababyeyi barahari mu gihugu bakwiye guhaguruka bakafasha ugo gwaruka kugira ngo baje mu mahanga biteguye guserukira u Burundi kumbure neza nkuko mubivuga. Turacaronka turondera ku murongo wa telefone mushinga nawe Andre kugira ngo dusozere ikiganiro neza tumushimira kumbure twakira n'akajambo ka nyuma ariko mu gihe tutaramuronka Madame Jeanne ha Kizimana turagushimiye cyane kukanya ufashe kuganira natwe katari gato ko bari batugiye ko uri mu bikogwa akajambo ka nyuma dusozera mwakoze cyane.
Nafata hano akajambo mvuga nti ndabashimira na cyane cyane wowe wavuze uti urashobora kuza ukabonekana muri iki kiganiro kuko je ubusanzwe iyo ndiko ndaraba iyo turiko turaja mbona ari kure cyane nacyo gituma nitanze ndavuga nti nubwo wamfata ku kazi nta ngorane mugabo iki kiganiro ndagikurikirana rero ndabashimiye kuko namwe byabakoze ku mutima kugira ngo mubone ko mukwiye kugikorera ko ikiganiro hama nifuza yuko n'abandi ngira mwarumvise abantu benshi bashigikira izo nyifato mukwiye gutanga inyigisho haba mu bakuze hakaba no mu bana kuko twebwe abakuze ntitutegerezwa gutanga indero muri abo bana ntitutegerezwa kuba akarorero muri abo bana kuko umwana turabona benshi abantu basohoka n'abana babo bose bari mu mabutura amakariso n'ababyeyi n'abana
urakoze cyane. Ego reka duha akajambo ka nyuma mushinga nahe Andre Kizimana nawe nyine nagire shashikirije dusozera mushinga nahe Andre jambo ni kwawe.
Urakoze cyane Oriane kubwanje nje ndibaza yuko hari hageze yuko ubushinganje bwo gwaruka inkino n'ibico kama ikanizindi zego z'igihugu zifata ikibazo cyo gushyigikira ugwaruka koko nk'ikibazo nkama bagaherekeza abakobwa cyangwa abarundi bose bashoboye gusohoka bagiye kwerekana cyangwa bagiye gutuma ibendera ry'igihugu rihungabana bakaba herekeza koko bakaba bahafi bivyo bituma ibi byose bihagarara.
Murakoze cyane, nshimire cyane umushinganahe Andre Hakizimana na Madame Jeanne Hakizimana bagize icyo bashikiriza kuri iki kibazo kiraje ishinga cyane abantu cyane cyane abarundi ku mbuga ngurukana bumenyi muri iyi minsi, bavuga ku mahiganwa ya Miss Earth ari kabera muri Philippines mu gisagara cya Manila. Murakoze cyane mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, najya saha yamfashije mu buhinga bw'ibyuma, turamushimiye.